Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Amahoro nshuti bakunze muteze amatwi ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika risamira ni Washington ndetse mu kirundi no mu kinyarwanda nabahikaze mu kiganiro wanyu mu ntara icuno munsi kiremeshejwe minisitiri ya 18 nkuko vyamanaje we Diane Nahazo.
Tumaze kutohoza neza abantu benshi wasanga bariko basegereza ngaha mu gisagara cha Bujumbura. Twasanze benshi atari abantu bari mu gisagara n'abantu baba bavuye ruguru bakava ko baje kurondera ubuzi.
Uni Terence Ntahiraja umwunganizi mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu cy'u Burundi avuga ku kibazo cyo gusega n'izindi ngeso mbi zivuye kukubura ica abantu bakora muti hoko gw'ikibwirutswe tugeso dutuzwe Burundi. Turabigaruka ko handi hato mugume ku maradio yanyu. Ariko amakuru yiganini imbere yuko tuja mu ntara no mu makambi, abakenguza amateka ba Sena ya Leta Zunze za Amerika basavye Perezida Donald Trump gutanga imihoho inyuma yaho kuri uno wa mbere yagirijwe ko yoba yaragombye gushurashuza abapfasoni muri kahise. Umwe muri abo basenateri umudemokrate yamuka muri Leta ya New York yavuze ko mu gihe Trump yokwica amatwi abashinga amateka n'abakenguza amateka ba Amerika boca bakorana vyihuta hama bagatanguza amatohoza kuri ivyo vyagirije vyose. Abakenyezi batatu bari barigeze kwagiriza Trump mwaka uheze ko yoba yarashatse kubashurashuza kuri uno wa mbere barongeye kugaragaza ukuntu yabagobera bavuga ko hageze ko Sena Amerika ihagurukira ico kibazo ca Trump. Ibiro vy'umukuru w'igihugu White House vyatangaje ko ivyo vyagirije kuri Trump ari binyoma atawo bifatiye ahamukamenya ko abagabo barenga 10 bamaze gutanga imihoho mu namashinga amateka ya Amerika inyuma yaho abakenyezi batandukanye bavugiye ko babigenjeje ko nabi muri kahise ku ico kibazo nyene cyo gushaka kubasambanya. Ibiziga by'abasirikare 14 wa muri ba ONU bamuka muri gihugu cya Tanzania biciwe muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo ku munsi wa kane mu gitero cegekwa ku barwanyi b'Abaganda kuri uno wa mbere niho vyatahukanwa mu gihugu cyabo aho bakiriwe nk'intwari mu rugamba n'umushikiranganje wo kwivuna abansi wa Tanzania. Hambavu y'ivyo ONU yatangaje ko icegera c'umunyamabanga mukuru ajeje ibikorwa vyo kubungabunga umutekano Jean-Pierre Lacroix ku munsi wa kane azogendera igisagara ca Goma, ku munsi wa gatanu naho akaja Dar es Salaam ku murwa mukuru wa Tanzania. Lacroix azokwifatanya n'abandi i Goma mu muhango kwibuka abasirikare yongere agendere bagenzi babo bakomeretse muri ico gitero, nayo Dar es Salaam azobajanye ubutumwa ku banyetanzania na leta yabo bwo kubashimira ku bikorwa bariko barafasha vyo kubungabunga umutekano. Ku munsi wa gatanu ONU yavuga ko abasirikare 15 aribo bishwe muri ico gitero, abandi 53 barakomereka. Amakuru yemejwe n'ibinyamakuru muri Tanzania akavuga ko hari abasirikare 2 banyurujwe kugira nino saha irengero ryabo nta numwe arashobora kurimenya. Tuti bakunzi mwiko mutwumva muri mu Burundi no muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo, mwiko muratwumva ku FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 kwa twumva muri ku gataka ku Rwanda. Twongeye kubaha ikaze mutwumva kuri FM 104 n'ibice 3 abarijya nino namwe mushobora gukoresha internet mukatwumva kuri Z3 akaburungu radio yacu vewa.com. Turi kandi no kuri Facebook, adresse yacu ni vewa radio yacu.
Iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze mu Burundi. Mukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yatanguje uno munsi bikorwa vyo gusigura ibijanye n'amatora ya ego canke oya referendum y'abanyagihugu ku ngingo yo guhindura ibwirizwa nshingiro. Ivyo bikorwa vyugururiwe mu ntara ya Gitega ni muri commune ya Bugendana hagati mu Burundi. Ku murongo wa telefone ndi kumwe na mugenzi wacu Fidèle Antoine Samimana ariko arakurikirana ivyo bikorwa. Fidèle, amahoro ngaho i Gitega.
Amahoro neza Diane.
Ikivi kigeze he kuri uno mwanya turiko turavugana?
Kuri umwanya neza turiko turavugana ibirori birarangiye umukuru w'igihugu arahejeje gushikiriza ijambo ndetse tukavuga ko atanirindi ijambo ryashikirijwe kuko yatanguje ibyo birori n'inama yabereye inama yamuhuje n'abajejwe inzego z'umutekano urwego rw'igihugu iyo nama nayo ikaba yabereye ku paruwase iri hano nyene ibugendana hanyuma aja muri zone ya Bitare aho kilometero kimwe girushike kwibarabara rija ibugendana ku mugwa mukuru aho bari bubatse ubwugamo bw'abanyacubahiro n'abanyagihugu batari bake bari bamurindiriye abanyagihugu rero batari bake bari bitavye ibyo birori abanyacubahiro batandukanye
harimo nk'abande muri abo banyacubahiro
muri abo banyacubahiro twovuga abashikiranganji bari muri leta twovuga abashinga amateka n'abakenguza amateka ababuramatari b'intara zose b'u Burundi ndetse n'abaserukiye ibihugu abo twashoboye kubona ni uwaserukiye igihugu cy'u Faransa n'uwaserukiye igihugu cy'Ubushinwa
muri abo bose
n'abaserukiye imigambwe itandukanye n'atakimenyetso na kimwe cy'umugambwe byari ngaho kuri ico kibanza cyari categuwe abanyamigambwe baserukiye imigambwe yemewe n'ubushikiranganji b'intore hagati bari baje muri ivyo bikorwa
muri abo bose utudondaguriye hari abafashe ijambo bashimikiye kuko inimba bari hawe
bafashe ijambo bahejeje gusenga abatandukanye abari mu madini atandukanye bahejeje gusenga havuze ijambo rya buramatari wenyine yakira abashitsi hanyuma wakurikiye ni umukuru w'igihugu cy'u Burundi
yavuze ibiki muri make
muri make umukuru w'igihugu yavuze yuko yiweje ivyegeranyo vyagiye birakorwa n'abakoro n'imigwi yagiye irashigwaho kugira ngo biweze ibijanye n'ibwirizwa shingiro ngo biraboneka yuko hari ibintu bikwiye guhinyanyirwa mu ibwirizwa shingiro ngo kuko hakiriho ingingo zidatomoye canke zifise amahinyu zikeneye guhinyanyirwa ntiyigeze hadoma urutoke ku ngingo y'icanke iriya ariko yavuze yuko mu minsi iri imbere abanyagihugu bazobimenyeshwa kugira ngo bemeze canke ico bahakane ivyo basiguriwe aho naho ntiyavuze itariki canke ivyo bikorwa nyene bizokurikirana kugira ngo abanyagihugu bamenye izo ngingo zitegekanywa guhinduka
Fide ndakurekeye ubandanye ukurikirana iyo nkuru hamutwemere ko tuzakongera amakuru yacu yo hanyuma kugira ngo tubwire ibindi bizoba vyahavugiwe canke ivyo bazoba bashigiye barashikiriza hamwe n'abandi
turabashimiye Diane
inkuru imwe yo mu ikambi kuri no wa mbere leta ya Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo yaratanze ikarata y'impunzi ku mpunzi z'abarundi ziba mu ikambi ya Rusenda aho iyo karata yagiye gufasha abo barundi gutembera mu gihugu cya Kongo atankomanzi umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika muri Kongo Vedaste Ngabo aratubwira ibindi kuri no nkuru
Izi mpunzi z'abarundi zimaze imyaka ibiri mu nkambi yo mu Rusenda zatangiye guhabwa ikarita y'impunzi ikoze mu buryo bw'ikoranabuhanga iriho ibendera ry'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'iryahase zitangaza ko ibi byangombwa leta ya Kongo iri gutanga guhera ku bana bafite imyaka 14 y'amavuko kuzamura bijye gufasha izi mpunzi kuzaza zijya mu biturage byo muri Kongo no mu mijyi yo muri iki gihugu nta nkomyi zifite
ndashimye leta ya Kongo impaye uburenganzira bwaho nzoshika hose no kuramutsa inshuti n'abagenzi ndaza ngenda sisi nkagenda imuvira kurangura utuntu nkagenda mu ruvunge gusura abo nkeneye bose nkagaruka atago
wewe bwa muri kigenda tunyuze mu nzira waza umugize nkari kwibariyeri ngo hagaranga ngo zarangu ikarte twebwe ko twarabesije ntakari dufite twe kana ko papa ko muri sene ngo zaranga aho se nkisha ugihumbi tukagitanguye turengana ako ngo ko turonse ka ino karte zo tugirengana ako rara ku Kongo iki gihumbi cy'amagatano n'iki ya gutanga kwibariyeri bagufasha namuje kunyanyasa ngo byari hora
mbese ubundi babanyanyasa baga babita gute
batubwe tigo twe twarabesije turi impunzi nta byango dufite bya Kongo umuntu kumbe washobora ati ngo abangore mu cyo turonera ngo ita ngo abagwanyi ngo abanyeshamba uko cyafite ngo bituranga ubu ngo turose bo bukarti n'ukuri nta muntu zose kutubwira kuturabagwanja turaba mu iporo
bamwe mubahawe izi karita basaba iki gihugu cya Kongo ko cyasaba inzego zishinzwe umutekano kwirinda kubahohotera mu gihe bagaragaje ibyangombwa bibaranga ndore ko hari abari basanzwe bahohoterwa igihe basabwa ibyangombwa ariko bakabibura
ko mbona abakongomani batunyanyaza kubwo bukarata hoho tubufise kandi tukaba twumva karubwe kari karanga muntu y'umurefije ntago tuzonyanyaswa nkuko byahora umurefije afashe inzira gafata inzira nkuko dufatagiye mu ruvunge kuramutsa agiye baraka kugira gukorera mahera bamufashe bamufata nk'umenga ni cyahi kiboze niko bamufata ubuho byahindutse siko bizogenda iki kintu cyo kunyanyasa ngira abagende barakibwira abo basoda bose bo mu ibarabara
leta ya Kongo twoyisaba kabisa ikaducira amayira uzokwerekana ku kangombwa bakaca bamurekura kukazo bari umurefije kuko handitse ko ku ikarata ya Kongo umurefije none nivyashika uwo muntu akerekanye bakaca bamunyanyasa bizoca bingana gute leta ya Kongo irakwiye kutugirira inama n'abo bapolisi kugira ngo umuntu haronke uburenganzira zirabwa ahantu hose muri Kongo
basaba ko leta ya Kongo nubundi duciye muri CNR ko bodufasha cyane bakabyumvisha abantu bajejwe indangamuntu ko botahura kuco baduhaye ari kimwe twahawe na leta ya Kongo dufise uburenganzira bwo kurengana tugashikana ari hose atangorane biduteye
Mumenye yuko leta ya Kongo iri gutanga ibyangombwa birangi impunzi ku mpunzi z'abarundi ziri muri iyi nkambi ishingiye ku masezerano y'i Geneve yo mu mwaka w'1951 nayo umuryango wa Afurika yunze ubumwe yo mu mwaka w'1969 ndetse n'itegeko nimero 021 ryo ku itariki ya 16 y'ukwezi kw'icumi umwaka w'2002 itegeko rigenga impunzi muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo aho ibi byangombwa biri gutangwa bizatakaza agaciro tariki ya 10 y'ukwezi kwa 12 umwaka w'2019 bedasenga bwo kubwijwe rya Amerika mu Rusena
Pedestinga bwara kinuye nkuko vyamarero misi yose nkano mango ni kiganiro c'abanyedini huno musi rero mu kiganiro c'abarungu ya masengero n'amadini turagaruka ku ruhara rwabo mu kurwanya ugusega n'izindi ngeso mbi sivuye ku kuburica abantu bakora umenyesha makuru wacu Bujumbura Diane Ndonse ni wakiremesheje abanza twakira abatumire bari kumwe muri studio Bujumbura
Ego Diane ni nahazwe murakoze gusubira kuduha mikro hano ibujumbura ntangure ndamutsa abatwumviriza ndabibutsa ko bariko bumviriza ijwi rya Amerika ndabibutsa kandi ko tuvuga ku gice kigira kabiri kubijanye n'uruhara rw'amasengero mu kugwanya ugusega n'izindi ngeso mbi zivuye ku kuburica abantu bakora aho abatumire b'uwo munsi bavuze ko ari kibazo kinini cyane gikwiriye kwicarigwa kandi kigatoregwa inyishu mu maguru masha uyu munsi rero tuvuga kubijanye n'ikibanza cy'abantu aho nikora basanzwe bari muri uwo mugwi w'abasega kandi bakora n'ingeso mbi zijyanye no kubura icyo bakora nakire rero abatumire bo mu kiganiro cy'uyu munsi ntangurire kumunganizi w'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Terence Ntahiraja asanzwe kandi ari n'umuvugizi muri ubwo bushikiranganje Terence Ntahiraja ndabaye mwaramutse
ndabaramukiyemesha makuru ndaramukiyemesha ko batumviza bose
Nakire kandi na Musenyeri Erast Bigirimana arongoye diocese ya Bujumbura y'isengero rya Anglican ndabaramukije kandi ndasuye kubakira muri kino kiganiro
ndabaramukije
Nakire kandi na Oda Ndumwami arongoye ishyirahamwe Rukirisu gitaho bantaho nikora ariyo Fondation Tabita Action namwe bwe ndabaramukije kandi nongeye gusubira kubaha ikaze mu kiganiro
turabaramukije mwese
twatangurira ku waserukiye leta akaba umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu muri kino gihe abasega canke izindi ngeso mbi zivuye nyene kuri uko kubura cy'abantu bakora canke ku zindi ngeso mbi zabo nyene bariko barirukanwa mu gisagara ndetse no mu ntara zo hagati mu gihugu mbega iyo muri ko murabarungika mbega baca bajahe mu bashira he
murakoze cyane tumaze kutohoza neza abantu benshi wasanga bariko basegereza ngaha mu gisagara cha Bujumbura twasanze benshi atari abantu bana mu gisagara n'abantu bavuye ruguru bakaba ko baje kurondera ubuzi Hayana batanguro se rero benshi bagaca bigumirino abarusanga ari harimo babakozi baza gukora mu nzu harimo n'abakobwa cyangwa abahungu bamugasanga kumbe barahuye n'ibya byo gutwara inda batifuza maze ugashisanga bamaze kuzijyana ntibatwiruke kusubira iwabo bagaca bibera muri ico gisagara bagisegereza batazi n'abavyaye kwa bana tumaze gutoza mu gisagara cha Bujumbura dusanga benshi barafise bava iwabo kandi icyo bakora kitabuze niho haca barusasa magwabo hanyuma bamaze kwegeranizwa hamwe dusanga mu ntara zitandukanye icyo gihe babura amatari barahamagawe umwe wese kwakira biwe barakadugana iwabo kugira ngo baje mu mihana yabo baje iwabo kugira baje ku mirongo abandi baje ku kivi ni muri iyo ntumbero ivyo bikorwa vyabaye mwabonye
Barashoboye kuronka aho bakirwa beshi barashoboye kumenya kandi iwabo mu mihani wabo.
Yego cyane abeshi hasha baramataje kurana ba mutanteri bakabaza imijyango bishobora cyasanga barabazi abatari bakaba baramaze gushika iwabo ariko harimo nabashobora gutora kugira ngo asubira ngaruke nyene ariko ahanini tuvuga ko beshi abatari bake muri abo bamaze gushika iwabo mu makomine. Ubu ariko mirimo nk'abandi ariko ntava kuyikwa kirahera kiracabandaye
Musenyeri Eraste Bigirimana mwebwe murongo isengero rya Anglican Diocese ya Bujumbura mufise n'amasengero ya Anglican ari mu gihugu cyose mbega abo bantu basanzwe bari muri izo ntara uruhara rwanyu n'uruhe namwe kugira ngo mufashe be nabo bantu kuba mu mihana yabo no kugira icyo bishikanye ko mu buzima
abo bantu bantu nikora abo bantu usanga bari mu bisagara barahari kandi abo bava mu bakristo bacu benshi usanga ari abakristo mbere baja mu masengero cyangwa babatirijwe ariko ugasanga bari mu mabarabara rero usanga uri mu ibarabara abafise igituma yahaje umuntu atohoje neza usanga hari imbo zitandukanye zatumye baba muri iryo barabara harabaza barondera akazi harabaza mu bisagara bakurikiye kumbure abagenzi cyangwa inshuti bariho turababona kandi kuri iki gikorwa leta irakora turagishyigikira ni igikorwa cyiza cy'uko abantu bosubira iwabo kandi bakajya ku bikorwa ariko icyo twari ko turifuza ni uko icyo gikorwa cyokorwa neza kigakorwa mu buryo bwiza hariho gufata neza abo bantu kumenya iyo bavuye ni byiza ariko kandi kumenya umwe wese icyamuzanye n'icyo ariko arakora mu gisagara bakakimenya hanyuma mu buryo bwo kubasubiza inyuma umwe wese bakamusubiza iwabo fatiye ku cyo bamubonye ko hanyuma hakabaho no gufasha kuko naho bo mukura Bujumbura bakamujyana nko mu Ruyigi ashobora gucyashyikira mu gisagara cya Ruyigi nyene ugasanga ahubwo ajyanye zange sombi ku bwacu rero twagira tuti hobaho gukora ibikorwa byiza ariko kandi habaye kubahirizaho agateka kazi na muntu wese mu gateka kiwe
ego yavuze neza yuko babashize mu minwe y'abarongo intara no mu makomine kandi yuko bazobigisha turi kumwe ngana Oda Ndumwami avuga yuko bavugira abantu aho nikora kandi ishyiramo ryabo baravuga yuko bashira imbere ibijyanye n'inyigisho mwebwe icyo gikorwa mwebwe mugifashamo gute iyo ntumbero leta yafashe
intumbero leta yafashe yuko abantu baje ku kivi ni intumbero nziza kandi turayishigikiye nkuko Musenyeri abivuze abantu aho nikora bari buryo bwinshi twe kuba haba hafi no kuganira nabo twarasanze haraba abaje kubera ko batagira icepfo ca ruguru n'ukuvuga batagira n'ababyeyi batagira iki ugasanga umwana abaye mu ibarabara hariho n'abandi narababwiye baba bifise nk'abo bana bo mu kizungu ugasanga ari mu ntahanga ari karanga urumogi amaze kuba umunywa rumogi tumufata nka ntawo nikora kuko nawe hari ikintu aba yatakaje mu mutwe hariho n'abandi bakora ubumaraya kubera ko babuze uko babigenza hakaba n'abandi bakora ubumaraya kubera nabo nyene ubona ko bifisi wabo abo bose baguma babagwa ntawo nikora kuko baba ariko baragendera mu bintu nuvuga bitari byiza icyo twe duhagarara ko cane cane
icyo mufasha cane cane icyo dufasha kezo mugambi
umugerekezo mugambi wa leta twe turiko turigisha abantu kuko muribuka ko kwa mungu w'intu heze twakoze conference murabona abantu tusohoye duhaye ama certificat harabaho n'abantu bitanga baravuga ati tugiye kubaha imitahe bashobore nabo kubandanya ubuzima kandi twasuye no kugira iyo wa mungu nyene gindi huriro ryabo bantu aho nikora nukuri bavuze ati twekwe twumva dusezeye Burundi gusabiriza na kaga kabi
mbega babisezeye ni kuvuga baca baja mu buzima ubuhe
bakeneye rero kibahagurutsa niki mwe twabye tuvuga muri abo bantu aho nikora rero hari abandi twasinze hari abandi bigwaruka nabo bariko baraheza amashuri nabo nyene bagaca baca kumarigara ku mabarabara kubera batagica bakora nabo nyene tubahe
imaki bakazoja muri uwo mugwi w'abantu aho nikora
baraje mu ngura ntawo nikora kuko aramara imyaka 5 ingahe ari mu ibarabara ataka intari karakora twe duhumiriza abantu kwiga entrepreneuria
ibyo
kwiyungunganya hanyuma mugabo tugasansibiriza abanyagihugu tukavuga tuti umuntu wese dusubire muri wa mutima w'urukundo umuntu ahagurutse uri hafi yiwe
Musenyeri katubagarukanye ko kino kibazo umwebwe ikiganiro hanini gihagaze kuri mwebwe murongoye amasengero n'amadini abo bantu odarika aravuga ko ari kubahagurutsa mwe mubahagurutsa gute
cyo twoterera ni inyigisho twashobora gushikiriza abo bagishoboye bagashobora kwingunganya bagakora ibikorwa byo bateza imbere ibyo bikorwa babironse bituma badasubira hajya kwibarabara bituma badasubira muri ibyo bibi ariko cyane cyane umwanya wabo bakawutanga mu bikorwa mu gukora kizobateza imbere kandi kizobatunga aho kuwuta mu bitagira ikimazi imwe twavuga kujya mu ngeso mbi n'ibindi ariko cyane cyane bagahamagarirwa kujya ku bikorwa byiza bibafasha
iwanyu mu ntara.
Muyagire mwisanzuye twijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Terence Mahiraja ni umwunganizi w'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu kandi akaba n'umuvugizi muri ubwo bushikiranganji. Mwavuze yuko bantaho nikora abo bantu basega bari hirya no hino mu bisagara, yuko mwabashikirije abajeje intwaro mu ntara zitandukanye ko bazobaha inyigisho zingene bakwiriye kubaho. Yaba musenyeri, yaba abarongo amashyirahamwe yita bantaho nikora, bavuga ko ari kubigisha. Mbega uko kubigisha, bamwe bose bakora ukubigisha kwabo canke ni igikorwa muriko murakorera hamwe?
Jesu bavuga yuko abatwara gutari bantaho nikora aha dukwiye gutandukanya ibintu. Kuko gusigura ntaho nikora tubanza kuvyumva kumwe. Umbwiye ntaho nikora twebwe mu bushikiranganji twumva impfuvyi zajya abana batagira abavyeyi, nta mubyeyi n'umwe. Turumva abapfakazi usanga no kuri bafite imiryango mugabo ataburye tubishikanye ko. Turumva intabwa wasanga ari abagabo benshi bataye abagore bigiye mu mahanga bakamutana abana babiri batatu ugasanga bayeho mu buzima bugoye cyane, nawe bafite ako kazi ugasanga ari mu ngorane. Kandi twe turavuga ibimuga urabyumva, hanyuma kandi aho tuzajya tukumva icyo bita abantu babibareza abafadorayo za fano na kompanyi bajya abana bazabiba agatabo ugasanga bakurira mu ibarabara barabaho bavugwa n'abamaraya bakabatangaho bagaca bagenda, abo biratandukanye.
Mugabo bandi abo mufata abantu aho nikora bararekuriwe gusega no kuba mu rugo.
Nawe ntibarekuriwe aho dusaba rero ko hari abantu amashyira hamwe benshi yagize imigambi, haravuga yuko ngo bafasha impfuvyi ibiki ntibakora rero baje ku kivi, hanyuma leta ibashigikire, hanyuma kandi n'abandi bagira neza abandi bafasha mu Burundi badufashe nk'izo mpfuvyi z'abana batoyo kandi ibigo birahari ababikira cyangwa abandi n'amashyirahamwe atandukanye bazi kwicyo bikorwa babikora. Aba nicyo gikorwa cyabo mu bisanzwe niko bimeze, ariko tuvuga tuti afise n'iwabo mu gihe akomeye kugira ankadirema afise n'itongo ashobora kurima ko nabyo birahita kurusha. Ni miliyoni ntundura twabikoze.
Mbega bose baba bafise none amatongo n'ibyo bashika
bakora mu rwego rwo kuvuga imbere y'uko barungikwa haraba amatohoza. Umwe wese aravuga iyo aje afise urangamuntu. Nico gituma ntiwiyadukiza ngo baramatari wo mucanguzo gutora abantu bawe atavyazi.
Ariko hari
bakoranye n'umukuru w'igisagara cya Bujumbura. Bonyine baravuga ati jemba ngaha baya abantu bose twaduganye nta gitumbuka cabaye.
Ego
ariko kuvuga rero yarungikwa ahantu wenyene yavuze ko ari wabo.
Ashobora kuvuga ko ari wabo, ariko hari ingorane zitandukanye zagiye ziraba mu gihugu nk'intambara, bamwe bakaba barahunze bakavukira hano mu gisagara ku bw'imvo zitandukanye z'ubukene no kutagira mamuko. Sinzi ko navuga mamuko.
Washaho umunyagisagara urumva uwo yavukiye Bujumbura n'umunyabujumbura. Amunyabujumbura rero umukuru w'igisagara bacha biga ingene bagira akadema yabo. Nawe arongo y'intara nk'abandi.
Nashaka kuvuga nk'uwo aba yarasubijwe mu ntara mugabo ugasanga nta tongo iwabo afise.
Ibyo nabyo
urapfuye. Waba bararitwaye cyane harabazi
n'umuntu. Naho rero duca dusaba abajeje intwaro inzego zose gufasha abo bantu barenganijwe. Riga naho nyine cyo gikorwa. Bashaka gusanga nk'abana mu miryango baromowe na base wabo bakamwomera bakigarura amatongo. Naho iyo tugomba kumututongwa uwo mwana kugira arenganwe. Kandi intwaro ibigiyemo birashoboka.
Ariko nagira ntunganire gatonyi kuvyo twako turavuga mu bijanye nta mikora nka twege nkishira hamwe tubahagaze cyane kugwaruka. Ugwaruka rufise ubwenge rufise namaboko, ariko ugo gwaruka rudashobora kunka kazi bose niba leta cyangwa imashyira y'amatoshobora kuba akazi. Ariko ugo gwaruka jewe ndiko ndavyumvira ndabona ko atagikozwe kugira ngo ugo gwaruka ruje kubikogwa. Ndabona umenga ngorane baba ugo gwize baba ugo rutize baba abo twisaba no mwibarabara. Ndumva umengo hari cyo kokogwa kugira ngo abo bantu baje ku kivi. Ndatanga nk'akarorero iyo kuramo igisha nk'ibyo bya entrepreneuria aravyiga ukabona ko yabimenye mugabe gisigaye umuntu wese yamakeneye umuntu amufata ukoka kamuduza. Birasaba rero ngo habeho
amudugisha inyigisho cyangwa amudugisha amafaranga.
Inyigisho ziba zatanzwe abakeneye nimba ari uwo mutahe mutonyi nimba ari ubwo buryo bwo ku expert iryo tongo ryiwe cyangwa ubwo bworozi kugira ngo aronke ikintu gishobora kumuhagurusa muri uwo mugambi wiwe, kuko imigambi baba bayifise mugabo ukabona hari ikintu babuze cyo tuma bahaguruka.
Yego, reka twumve musenyeri nawe cyo ivuga ko
nagira ngo icyo nongera ko kuri ivyo muri uyu mugambi uko bakura mu bisagara no shiramwo icyifuzo n'icyifuzo kiwanje yuko abo bantu bobanza kumvirizwa n'abantu bakuze bari mu makondisiyo y'ukuba mu bisagara ariko hari icyabitumye rero kumvirizwa. Ndibaza yuko cyo bikintu cyiza cyane. Hanyuma icya kabiri abo bantu no kubereka urukundo. Iyo igikorwa ushaka gukorera umuntu ugashyira imbere urukundo nabo nyine aroroha mu mutima agatahura yuko uwo mugambi umufise ko ari mwiza kandi ari ku nyungu ziwe no ku neza yiwe. Ariko abonye ati ni intwaro yafashe ingingo yumva yuko umenga ni ukwirukanwa gusa mu gisagara birakwiye ariko icyo sicyo coje imbere umuntu afite uburenganzira bwo gutembera mu gisagara bwo kujya hariya aruguru mu gihugu ariko kandi afise icyo ari karahakora tugatohoza abo bantu bakora iki hajya mu barabara hama tukagira tuti uyu reka tumufate gutya tumufashe gutya nimbara kuduga akaduga nimbara kumufashiriza nako ndiyumvira nti leta yoshobora kubikora igafashanya nabajya bagejwe n'imibereho y'abantu abapsikologe kumbure bere n'amashengero kuko barya a urashobora gusanga naho yirirwa hajya kwibarabara ku munsi w'Imana haraha ajya gusengera naho yirirwa hajya kwibarabara hari ahantu yanditswe yabatiririjwe tukaja hamwe tukiga zovuga ku muntu umwe wese ariko turashobora gusanga tubashyizemo migwi nk'itatu hama inyishu zigatangwa dukurikije kumugwi atagufatira mu kivunga
yegome umuntu yumvirije mufise ibintu biri mwese muhurirako kijanye n'inyigisho hamwe no kugira icyo bakora mwebwe mwaserukiye leta mwebwe Terence Ntahiraja musenyeri avuze yuko hakwiriye gushigwaho umugwi ugwego rugizwe na leta nabo mashira hamwe nabo rongo ya madini n'amasengero kugira ngo bige ku kibazo cy'umwe kuburyo umwe adasubizwa yaja komoka ku nguvu cyangwa akomereke mu mutima kugira ngo akomeze kumva ko igihugu kimukunda mwe muvuga ku ikivi
bo je we mvuga ko urabona ko abantu batandukanye bavuye hirya no hino no mukubikana nabwiye ko dutandukanya abana bariya ariko nagira no ngenge ariko batwumviriza ntibura uruhara sugwa leta sugwa amashyaka no gwatwese n'ibijyango uti kubera iki ndabivuze gutyo birabaje hari imijyango itoteza abana kuko babuze ababyeyi umuntu ubwira nakiye umuntu yagiye gusenga umwana wiwe ariko arakina nabandi bana babanyi bamubeshya ngo abije amafaranga ibihumbi ngo 30 bashusha intambi baraturira kuhitama no mu matwi amafoto nayabonye nakanda bahaye none mu mijyango cyo turakora gutyo uwo mwana abaye traumatiza akajya mu barabara umva bizo bikagenda gute ica kabiri mwari muzi uko hariho abantu ngaha bagore bakotesha abana babakuye mu mashuri muzabutere biriwe gusenga bagira pesema Mujye rero kugira ngo mwese dufatize ngingo hariho imbo nyinshi birababaje umuntu yari umuvyeyi yatweza guhanura umwana kwaguma kwishuri ahubwo mukurayo akagira umugwi w'abana benshi baza gusegeza mu gisagara bakaja kugira verisema ejo bakazosubirayo ishuri bagaheba waruzi ko biba mu ntumbero yatumye nizo ngingo zifatwa abo bantu bakora bene ugasanga si nabantu bino ni baba nigena kubwira abanze ngo baje kuhodera akazi bagashaka kugira kandi kazi kabi ko guhonyora gateka k'abana aho kukubahiriza aho naho nyine barakeneye bugere kuri dufashe cyangingo nije cyose biri mu bya bitumye biba kugira bitonganuke rero bavuze ndabishigiki mu bisanzwe abo bantu bose ubwa mbere ho nyine hari abantu aho nikora
ngira nibyo
hariho abantu aho nikora ubwa mbere bavugumamwo nibimwigisha batari ikimuga aje kitashobora gukora uvuze ugwaruka hari ico nikintu gihambaye ni nka bombe
eha bitaho
abana baheje fundamental ni beshi muri iyo ntumbero cyo gituma itiki rubaka bya bigo by'imyuga kugira ngo tubigishe kwibeshaho mu buzima muri kazoza kandi nyine cyo kubigwira amaze kubivuga yuko bagiye cyo ngene hoja hikigega cyo gufasha ugwaruka washobora kujya muri kugira imigambi nkuko bayivuze kugira ngo wa mutahe umaso byashira hamwe ariko ravuga uboneke kuko nta irinzira babona umuhindi wo kuvuka ni beshi cyane mu Burundi abana bari muhira ni beshi cyane no kuvuga hasaba y'umugambi nyine wo kufasha ku kivi aharoje twova muri gisagara cha Bujumbura gusa ni igihugu cyose kuko dufite amashuri yose mu makomini yose ku mitumba yose y'igihugu nyinshi cyane aha rero n'uruhagambe rukomeye cyane cyaba cyo kigega kwigisha ya myuga ya entrepreneur yari kwibeshaho niyo byo bizaba bigatora umuti
reka turangize kino kiganiro ngira bibaye ngombwa tuzokigaruka ko tuvugane ku bindi bikurikira kuri icyo kibazo cy'abantu aho nikora reka nshimire musenyeri Erhaste Bigirimana arongoye diocese ya Bujumbura mu isengero rya Anglican ndabakengurukiye ko mwitavye kino kiganiro
turabashimiye namwe ko mwadutumiye
ego ndashimiye kandi na Oda Nduwumwami arongoye ishirahamwe Rukirisu gitaho bantaho nikora Fondation Tabita Action na mwebwe ndabakenguruki
turabakenguruke cyane kumenya mwese mudwaye
dushimire kandi na Terence Ntahiraja umuvugizi mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu akaba kandi n'umwunganizi w'ubwo bushikiranganji na mwebwe ndabakenguruki
naka turakenguruka mwakunde kututumira kandi naka mugira ngo badoteye turabigeje kugira ngo barangire byogenda
nibutse mwebwe mwari ko muratwumviriza ko mwari ko mwumviriza ijwi rya Amerika aho twari ko tuvuga ku gice kigira kabiri kubijanye n'uruhara rw'amasengero hamwe n'amadini mu kugwanya ubusega n'izindi ngeso mbi zivuye ku kubura icyo abantu bakora aho twari ko turavuga ku gice cya kabiri kubijanye n'uguha ikibanza bantu aho nikora Diane Ndonse mwari kumwe muri kino kiganiro ndabasezeye
Harakoze mgenzi wacu Diane Ndonse ari mu studio Bujumbura yakoze Innocent Kimenyi yegeranije amajwi na Engineer Town yari muhinga bw'ivyuma Diane nahazwe nanje tuzosubira ejo nkaho twatanguriye mu ruranirwe mu banyu no mu vyanyu.